ntawe gushima ko muduhaye ijambo, hanyuma ntagomba kubanza kuramutsa abari ko batwumviriza abarundi aho bari. Tunabahoza tuvuga ko twize ku intamba mizima z'iminsi zigiye kutorega umuti, hanyuma mugabo tufise n'utubazo twinshi dushobora kwibaza, mbega ko abarundi turamutse ko turaganira atagihinduka. Turizeye ko ibiganiro bigiye kuza byari ikintu bizohindura. Ubwo rero muri make nkaba nashaka gushima kuba mwadutumiye, hanyuma reka tubandanye tuvugane kuri icyo kibazo, hanyuma twabwo twahumuriza abarundi twese kandi turi hamwe, kuko igihugu n'icyacu ubu tuba turaconona. Si wo muti tukwiye kuraba kuntu kwiyungunganya kugira ngo turabe ibyonezera abarundi bose, duha amahoro, impunzi zitahe, abantu basubire mu ngo zabo, dusubire ku bikorwa nacyo kintu kizoruteza imbere, kandi kwa rukundo rwane mu Barundi rubandanye. Muri make nibyo nashaka kuvuga.
Ikintu mwifuza ko cokorwa mu gihe ibyo biganiro byatangura kugira ngo bigire icyo bivuyemo vyingirakamaro, vyogirira akamaro Abarundi n'Uburundi, ni ikihe kintu boshira imbere? Hariho abantu benshi bavuze ko habaye ibiganiro, hakaba kugabura ibiti. Ikintu mwifuza ko cokorwa ni ikihe?
Ikintu mwifuza ko cokorwa nuko mu biganiro barondere icyo tanira amahoro Uburundi, kubera ko ikibazo umuntu wese yibaza ubu muri ibi biganiro mbetse uko dusubira muri kahise cyangwa turi gutegura kazoza. Kubera ko jewe nashaka kuvuga muri make, mu Burundi hamaze kuza icyo umuntu mu France akwita kiritire, imigenzo y'uko jewe ndereza kubita inkuru kugira ngo abantu banyumve, hanyuma cyo tujyana amagaburanyama. Ibiganiro ni byaba ari amagaburanyama kuri ubundi bigeze kuba, nashaka ituma je nguma niyumvira tuzoshika. Nibaza ko rero ubu twese tureza kumvikana ko ibiganiro bibe, mugabo tuje mu nzira ya demokrasi nk'uko handi biba. Inzira ya demokrasi nawo icisigura n'amatora, niho ruzokwa amatugwana kugira ngo umuntu abone ibi. Tuzokwa muri bya bindi tutegura kazoza, tuba twivuga ko reka tuganire twumvikane ko ejo n'ejo bundi ubutsinzwe tubatsinzweho, igihugu ari cyacu, umuntu wese azaba ariko yonona akwiye kuharigwa ivomo, hanyuma abantu biyumva mu gihugu cyabo bakabandaye.
Turabona no mushya nta he defense rugema yashitse miriwe neza i defense
inkundikije
murakobe.
Ego turashimira Imana.
Turiko tuvuga ku kibazo cy'ibiganiro mu Burundi, abantu bose barindiriye ariko bidatangura, hariho ingorane, hariho bose baremera ko haba leta haba abatavuga rumwe nayo baremera ko abarundi bose bakwiye kuja muri ivyo biganiro, ariko leta igasubira ikavuga ko abagize uruhara muri kudeta canke badurumbanije umutekano batojamwo. Nashaka mbanze ndabaze namwe, mbega hariho nibandi boja muri ivyo biganiro bwa mbere na mbere ku bwanyu ku giti cya cy'umurundi abahanze igihugu?
Ku bwacu tubona yuko abogiranira ibiganiro n'abantu bafise ibyo batumvikana ko, kuko ibiganiro bigize abari ku ruhande rumwe, ivyo ntacyo byo biriko birungura ku Burundi, kuko turavye izi ngorane zatumye abarundi benshi batuzimba bwabo bakicwa, abandi bakangazwa, abandi bakaba ariko baratotezwa, abandi bakaba ari mu mabohero. Ibyo bintu ni ibintu byari bikeneye yuko abatumvikana aribo bo kwicara hamwe bakagira ibiganiro. Turumva ko hari ibiganiro biri kora hagati mu gihugu, mugabo sinibaza yuko ibyo biganiro bigenda neza nkuko abari hanze babyumva, kuko abari hagati mu gihugu barashobora kuba badashobora guserura ivyiyumviro vyabo umutima uri hamwe.
Defense muhagaze ku kibazo nyamukuru gushika ubu kitaraturirwa umuti, kivuga ko bagirizwa kudeta canke bagirizwa kuba baradurumbanije umutekano batoja muri ivyo biganiro.
Kuri ivyo rero nibaza kuri ivyo z'abagize kudeta, urumva abagize kudeta ku ruhande rumwe arashobora kuba bibaza ati tugira turabe ingene amasezerano yarusha gukurikizwa. Ugasanga abandi nabo bagiye mu myerekano nabo nyene bashaka yuko amasezerano yarusha gukurikizwa na constitution gukurikizwa. Ugasanga rero mu bisanzwe mu makanya gato ndabe uko ndabyumvira kuri ibyo bya kudeta, iyo kudeta ntiyari kudeta nka zimwe zari zisanzwe ziba kugira umuntu agire kudeta atware igihugu. Kwari kugira kudeta kugira abantu bavuga ati reka turabe yuko ibwizwa nshingiro amasezerano yarusha yo
ayo makuru yakuye he
ayo makuru urumva ibyo nivivugirwa nabo bagize coup d'etat urumva dufatiye nko kuvyo umujenerali yitwa afunzwe yitwa Siriro yaravuga ati twebwe ntitwashatse gusetsa amaso y'abarundi twashatse gukurikiza turabe yuko amasezerano yarusha ni iryo bwizwa nshingiro byo kurikizwa ivyo nivyo bavuga naje nivyo mfatiye ko ariko tuvuga ngo nivyo umuntu abashigikiye ariko ikintu nyamukuru nuko ubu aho ibintu bigeze ivyo biganiro abarundi twamadu dutera ingorane kugira ngo tugire ibiganiro ibyo bintu nibaza ko tutovyamamwe gucyo
ego me
abandi nibarekuranire bagiriranira ikigongwe aba ari abatwara bagerageze barabe ingene abantu bataye ibihumbi amajana abiri arenga bari hanze y'igihugu barabe ingene bo gira uko bishobotse bakagaruka mu gihugu bakaronka
ego mereka n'icyo kibazo imbere yo kuduha ijambo abanywa ni radio ijwi rya Amerika namwe Diomede mugire ico mukivuze ko mbega ni bande boja mu giganiro hariho abatoja mu giganiro hariho abo bagizwa ivyo byose barakwiye kuja muri ivyo biganiro
jewe urumva irashimishije kuyo turi kumwe kuri plateau nawe nyine numva avuga nk'uko mvuga hari ibintu mugabo ushudahuje ko ni kimwe kinjaye na kudeta ni kudeta kandi iyo bavuze ko atamaraso bagombye gusesa reka tusubire agati ntembero turabe ibyabaye niba atabantu bapfuye bivuye kuri iyo kuri ico gikogwa cyangwa kuri ico cyumviro cha kudeta turatwara abantu bapfu ibintu byose yo dushira kure ya maraso y'abantu aseseka mu Burundi niyo tereza kugwanya jewe ndibaza ko abarundi twamutsigira ikigongo cyo duhurije ko nawe nikuvuga ibyo biganiro bya misi yose bidahera kubera abantu bamwe bafite akagagazo batarumva inzira ya demokrasi ko ibintu bica mu matora no kubera iki cyo kwibaza ko bacu baho nyanze
uduge no kwijambo kuri ico kibazo tukwajije cyuko abo bagirizwa ivyo vyaha byose boja mu biganiro umushya ntahe idefense yagize ica kivuga ko mukanya gato amasegonda
n'umuntu nigeze kuvuga kazoza nitwagira amakosa yo gufata nk'abo bantu bakaje muri ibyo biganiye nta muntu ukora kumenyera mugabo tumenye ko kazoza turiko turakora n'abandi bazovuga bate he natwe ntibadushizemo turagira nka kumwe babandi bagira dusubire mu biganiye tereza kura
kubwanye niho kwiye kuja mu biganiro rero
ndije kubwanje nibaza ko bahambabarira bari bakwiye kureka abandi bakaganira nabo bagasaba ikigongo abarundi bagugira ikigongo
hagiye tubiyutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafite umuntu wanyu radio ijwi rya Amerika Manirambona mwiriwe neza
mwiriwe
murafite kibazo murafite icyumviro
ni nk'intererano
yego unyarutse
ubwa mbere hoho murabona kuri bibiri ko biraba mu Burundi leta iremera ibiganiro n'abatavuga rumwe na leta nabo bakemera ibiganiro ariko leta yoyo ikavuga ngo niyemye kuganira ngo nabantu ngo basase gutembagaza ubutegetsi kandi turazi neza yuko abashase gutembagaza ubutegetsi barafunzwe n'amatara afatwa barazwi sabanye politiki abasomye itangazo barabumvise kandi turabibuka ahubwo ico cyo gutembagaza ubutegetsi ni ikintu leta yaciye ifatirako kugira ngo iziragirize abanyepolitiki bazi yuko bahanganye nayo muri twaziye mimanda kugira ngo izoshihunga ibiganiro ubwa kabiri ti ibiganiro byo simikira kuki ubwa mbere hoho iki biganiro byo simikira ko muribuka yuko ikintu cyose kihari ubu cyatewe n'igihe Petero Nkurunziza zavuga yuko azitoza ubwira gatatu rero ibiganiro bitegereza gushimikira ku masezerano y'Arusha amasezerano y'Arusha agasubiza umutamana yambuwe nibyo biganiro dukeneye akandi biganiro biza bigarukana intwaro ya cyami nka bimwe biriko biraba mu ntara bo bavuga ngo ni biganiro kuko ibiganiro nivyahuza CNDD-FDD nk'abemera twaziye mimanda hama bikongera bigahuza na CNDD nk'abatemera twaziye mimanda jewe ntemera twaziye mimanda nzobaserukiwe n'ubunda yemera azobaserukiwe na CNDD-FDD murakoze
ndibaza ko n'umushya ntahe defense agufite inyishu Manirambona ariko reka tubanze twumvirize n'uwundi munywa nyu radio ijwi rya Amerika Hakizimana mwiriwe neza
mwiriwe cyane
murasiki ibaza murasiki icyumviro
Jenda fisi icyo noterera
yego
navuga yuko leta ivuga yuko icyo havijani yana bagombye gutembagaza ubutegetsi tukaba tubona yuko ari nabo muri no minsi bavuga yuko bo bariko barahungabanya umutekano hariho ziforebu niyo mbaye twaramwumvise avuga yuko nanye nafise umugugwana mbese ni bavugana na Senarede kandi tuzi ko atamuheto bafise bakareka abo bandi bafise inkoho birigwa barahunga banye mutekano nuko tuvyumva bavyemereye ko bari mu ishamba bobo ntibavuganye nabo akamaro kazo baraka ibufunwa babireka byose bigafunwa cyaka kuvyumva ivyo biganiro ako bareka kuvugana nabo ko nibo bateye ikibazo baravyemereye yuko biyemeje kugwanya ikiringo cyagaragaje cy'umukuru w'igihugu bagashubiza uburundi mutamana cyero kuvyo nabona nabona yuko nabo nyene bovugana nabo ko nabo nyene n'abarundi barafise ivyo abo bagamije hamungira ngo bova bakavugana na leta kumbure tukoronka umutekano mu Burundi je icyimviro kiwanje na terera cyaricyo
murakoze Hakizimana abashiga nahe turi kumwe Idefonse murafite ico mushikiriza kuvyimviro bishikijwe na Manirambona na Hakizimana mu kanya gatori cyane
yego abashinga nahe baje kuvuga bavuze nk'ibintu bisa baravuga yuko abo bagizwa kudeta nabo bubareka bakaja mu biganiro kuko n'abarundi kandi ico gikorwa ca kudeta nticari kigamije gusesa amaraso ya bene Burundi urumva rero nibaza ivyo kuri ico kintu turagihuriye ko nivyo nabivuze yuko ivyo biganiro vyojamwo abatumvikana rero nabo bamwe bavuga ati manda ya gatatu turayifitiye uburenganzira abandi nabo bakavuga ati manda ya gatatu nta burenganzira muyifitiye abo rero nibo boja mu biganiro hari ikintu rero Manirambo naratijemo ati ngiye ivyo bintu mugabo ico tuzokironkera umwanya ati ivyo ntawe ugarukana intwaro za cami ivyo navyo nyene birashoboka tuzoronka umwanya kubisigura intwaro y'ubwami irashoboka mu Burundi ivyo nta nkeka tuzobibasigurira ikindi naco rero nagomba kuvuga ngaha ni kuvyerekeye inyishu nka zitatu zishoboka ku ngorane z'u Burundi benshi baravuga ati ibiganiro ivyo biganiro no kuvuga abanyapolitike bakicara hamwe bakaganira bakicarana abavuga rumwe n'abatavuga rumwe bakicarana hanyuma ikindi naco kubera ibintu murabona zagiyemo ubwicanyi bamwe barahava hari n'amajambo mabi avugwa bamwe bakitwa sindi umuja abandi ba mujeri abandi ibintu by'uguhera nk'ifu y'imijira hari amajambo mabi avugwa muri iki gihe ivyo bintu rero mu ndero w'ikirundi gutukana abarundi tugeze ahantu habi cyane tuwagomba kuraba nyine kuko nariko ndavuga inyishu zishoboka hari abandi nabo bakokeza ingwano bakabona yuko ingwano ariyo kandi no mu mpande zose babona yuko ingwano ariyo yoba umuti w'izo ngorane ivyo navyo ntitubona ko ari vyiza ica gatatu rero twebwe tubona mu kirundi baravuga ati nyene mbugita n'ubifashe ikirindi abafise intwaro uno munsi nibo bashobora gutanga inyishu ku ngorane ziri hubu uti gute abatwara uno munsi cyane cyane duteye akamo abatwara kandi duhereye ku mukuru w'igihugu uno munsi yoshaka yuko Burundi busizwe amahoro zoshoboka twebwe tuvuga tuti nibare kure atagisabwe kure abantu bafunzwe bazira kwiyamama bazira kuba baragiye mu ibarabara banka manda ya gatatu banka manda ya gatatu sigicumuro ibyo ni mu bintu bijyanye na demokrasi umuntu akavuga icyo yumvira bakamureka iyo manda ya gatatu mu bisanzwe byari gushoboka yuko abantu bayanka abantu ntibicwe ntibahunga igihugu bigaca mu nzira ya demokrasi mugabo rero nivyo zananiranye habaye gukoresha ingufu uno munsi mukuru w'igihugu yovuga ati akaba sebarundi nk'uko
Defense ndabasabe bumve inyishu ngufi murabe ku masaha ndabahaye ijambo murabe mu
rutumwe reka mpeze gato yovuga ati murabona ibi abarundi bari hanze y'igihugu barenga 200,000 akarondera ingene basubira mu gihugu abo bantu b'abanyepolitike bari hanze y'igihugu bakarondera ingene basubira mu gihugu suko giranira ikigongwe gusa mugabo bagaca bashiraho nibituma bo kwizera yuko bafise amahoro
yego merekana na Diomeda iri icavuze kuri ivyo vyimviro bibiri byashikijwe na Manirambona na Hakizimana mukanye gatoyi cyane gose Diomeda
okay ivyo vyimviro bibiri ntangwe kushimira abo barundi ndumva ko nabo nyene bafise umutima wo kwikibazo cyo Burundi cyo kemuka kugira ngo abarundi bawe mu mahoro nangwe kubashimira kandi ariko ushaka kubabwira ni kimwe mu kibazo cy'u Burundi kibazo dufite gushika uyu munsi nuko ipolitike y'u Burundi ishaka kwigira nkuko yoba politika kandi hantu na hamwiba muri ko murabona nk'ibintu bigize imisi bibiburaya umuntu yohera he gufata bari abantu bari kubica batongora ngo muze twicaranye tugabure tujye mu bagabura nyama hari abapolitisi basohotse atakigwanisho bafashe bani bavuga bati twebwe hari ibintu tiyumvamwe nibiki niba bakwiye kujya mu biganiro batorera umuti kibazo ibi byuko basaba abari ku butegetsi bonyine ngo nibo bari bakwiye kurekura hanyuma abandi batoreza kurekura kubera ko turazi ko ni mu bantu bafunzwe uyu munsi bavuga bati nimuhumirize mwese mu bafungura yego nanje ko ndibaza umubyeyi afise umwana we ari muri prison ngene abayo ngene yumviye ariko tuzoba tushise niyaba umuntu yoba yarafashwe ariko yica ariko aturira ariko ahumbye uwundi murundi ngo nugende
yego be reka
ndibaza ko Fred ndindira gatose hari ibintu
byinshi
kuba n'abadufasha barakwiye kuvuga bati nk'aba bantu barataye umurongo reka tubashire mu masanza ngayibura ni muri Amerika aho tubaye abantu bamaze kuba nk'uko nk'inyamaswa ntibasubira mu bandi bantu hari ibintu by'uko bashira ahantu bakabanza bagasubira kuri wa muco wa kera bahorana kugira ngo ibyo bakoze n'ibisubire n'ahandi iyo tugira ngo tugende tufate inzira itomowe ibi byashyitse n'ejo bizoshika kubera ko iyo kintu kimikiye ko ni kimwe hari abapolitisi bazi ko hariho n'ubwigeze kuvuga ngo bagiye mu kibira bafata ubutegetsi ntabwo tuzoja mu kibira tuzana inkozo bafata ubutegetsi ibyo bintu abarundi bararushe twumvikane tureke kubeshana nta transition tuzokwama mu isi yose
reka duhe ijambo Diomeda reka duhe ijambo n'abandi banywanyi muri radio ijwi ry'Amerika baturindiriye turi kumwe na ni bitanga mwiriwe neza murafise ikibazo murafise cyumviro mu duhe amajambo avunaguye
nagomba guterera icyumviro kubyerekeye ariko leta ivuga ngo nabashatse gutembagaza ubutegetsi ngo ntibuganira cyisho mbona ahubwo niyo he gufatira ibintu hagati kuko bajya bashatse gutambagaza ubutegetsi ingorane zaramaze gutangura niyo mpamvu rero batakwiga baraguma bafatira ngo kubashatse gutembagaza ubutegetsi kuko n'ubundi najya batembagaje ubutegetsi abantu bariko baguma barekarama yuko hoba ibiganiro none cyangwa bajya bashatse gutembagaza ubutegetsi ko ari abasirikare aba basirikare nabo bakabaciye aho baboneye byase bakabaciye bomuka ariko basaba ibiganiro bose bajya abasirikare wobo n'unya hari igihe batabonetse bose nibo usanga bakirimo mbwa rero ahubwo buraba ineza y'umunyagihugu bakaraba umunyagihugu kari wari araha kibi ingorane nayo wobo nk'ubu nta ngorane nyinshi bagira cyishimbura cyane nagomba guterana na cari ico
urakoze n'ibitanga reka duhe n'ijambo nibaruta mwiriwe neza
halo neza cyane
murafite ikibazo murafite icyumviro
n'icyumviro no vuga
yego
no kuvuga ndiko ndareba ibyo wacu mu Burundi niho ibiganiro birakenewe cyane kuko nta kindi kintu cyo bikiza ariko ubiraze neza ibyo biganiro byaba byose byaba uko impande zibiri zimeze bose babana ku banyagihugu ngo tuko turashyigikira abanyagihugu ariko twebwe twareba ibihano biriko biraza byaba bigaca bikora kuri twebwe abanyagihugu cyo bituma rero twebwe naho tubyumva ngo ibiganiro ntabwo tubibuka neza cyangwa tubyizigire kumva kuko tubona ko ingaruka yabyo yaba opozisiyo yaba leta akanya bataganiriye twebwe niko bushe twese mu Burundi tena ibintu tuzatuga cyane
Nibaruta sozera ndumva telefone yanyu ivuga nabi musozere nibaruta Egome baruta ndawo nduva telefone yanyu ari meze nabi cyane ariko nibaza ko abashyira ntacyo kumubashwe kumva ibyumviro byanyu mwe na nibitanga mukanya ndabasaba bagire icyo bavuze ariko turafise ubutumwa bw'abandi bari ko ratwandikira nzamba yo 7 agira ati leta nireke kuguma yitoza utunyoni mu kuguma bica amatwi kandi abantu bariko barapfa senarede na leta nibo bakwiye kuganira hama tukaronka amahoro ahishaki Dieudonné nawe Dieu garde nawe agira ati yaba kaguta yaba mukapa bose bagomba kuruhira ubusa nkuvugiriza inzogera mu bapfuye abanya politike byaranze ko ubaha imana ngo bakizwe bashaka kuronka ubutetsi bishe abantu bobo botsinda bagatwara igihugu botandukanira he nubo bariko barakura bashinga nta turi kumwe ubutumwa murabwumvise hariho ivyimvyo bashikirijwe na nibitanga nibaruta nagira mugire ico muvuze mu kanya gatoyi reka dutangwe kuri we mu rushinga nta he Diomeda
urakoze kandi ndashimiye nabo erga burya turiko turakira ko abarundi bose hageze ko batanga icyumviro ku bintu biriko biraba ariko tugume dusubiza gato imbendera nkuyo haje kwandika ubu bavuga ati abantu hanuko bagisinya imana nomba ari mukapa nomba ari nyakuba mutebe nta kindi kimwe azigira bashika urumva na hari nabantu bamaze kubona ko kugenda muri ibi bintu ntabwo ari kurondera amahoro ni namagaburanya magusa nico kindi kiri nacho kibabaza nabwo abarundi bicara ngo bavuge bati leba abanyibesere bacu baheza icyokiza cyo tuma itodo shomaji iri mu Burundi gabantu kanyiki oya nshiramo na je wenge nabo bariye ntuje wenyine ikibazo ni nico uburundi ndibushobora kwama buri mu ngorane za misi yose nabadufasha zogira igihe baruhe bavuge bati aba bantu nivumwe nta kizobavamo abantu batubaye kuva yarusha nubaki turiko nuburabandanya je ndashima nk'abantu aje kuturamusara ba conseil de securite birango arabaho tugejeje reka tugire twumvikane tureke ikinyoma kibaze gihagarara tuvuga ukuri uyu muntu wese yitwaza inkoho azi ko ari yo resolution finale ngibyo byaturaze manda bavuga abantu batanguye gutera kuva muri decembre 2015 nana turaze manda yari bwapfa
ego ibintu nibyo reka tumenye ijambo idefense agire icavuze ko bishikirijwe na nibitangana nibaruta mumpe amajambo magufi magufi cyane gose ikamuvunagure amajambo yanyu kugira ngo turabe ko two ha ijambo abanywanyi batari bake mushya na defense mukanya gato namwe
ego mu murakoze kubyerekeye ibyo biganiro nabivuze ibyo bintu byo kwitera ingorane kugira twame muri ibyo biganiro nibaza yuko abadukuye kuhiyumvira tukaraba igituma twama tugomba kuja mu biganiro bishobora no kudashika aho bishitse urumva murazi yuko ari urwego rwashizweho byo rwerekeye ubwo kurekuranira kuma kosa yabaye kubwicanyi bwabaye abantu bazoja ahantu bakavuga ati jewe narakoze amabi ni mungiri ikigongwe hano mu buzima bwandanye ubu rero ico nashimikira ko nuko muri ibi bintu biriko biraba ni turabe ibyo biganiro bishaka gushika kuki turabe neza yuko ubu nkuko twari nari mpejeje kubivuga yuko leta itovuga ati mbere ibyo biganiro bigomba gushika kuki ni nayo magaburanya ama nkuko umushinga na radio media ije kubivuga jewe nibaza yuko ubu nukugiranira ikigongwe ubu kuri ibi biriko biraba niba badashobora kugiranira ikigongwe kuri ibi biriko biraba ubu bagomba kuzogiranira ikigongwe kubwicanyi bwabaye kera gute niba banze bagiranira ikigongwe ubu abagize kudeta bavuga ati nimuze tuganire dushire hamwe abarundi bari hanze baze bagaruke mu gihugu hanyuma iyo nicyo kintu cokogwa ibyo biganiro no guharira no gutumwanya n'abantu uno munsi birwara biririmba bavuga ati abanyamahanga bose bavuga ati abantu nimuganire nimuganire je mbona yuko ibyo bitoba bikenewe cyane Nkurunziza mu prezida w'igihugu navuga ati abantu bose bari mu mabohero nibarekugwe abari hanze nibatahe hanyuma bagiranira ikigongwe n'abafunzwe bose bagirira ikigongwe hanyuma ubuzima bubandanye bategure amatora azokurikira mu 2020 bari turi abo bapolitisi baronka umwanya wo gukora kuko izo zingwano nta wuzaho bizodushikana n'ukuri
murashikirije ikibazo
cyo gushyiraho intwaro z'imfata kibanza byose nta wuzaho bizodushikana ivyo rero n'ukugira abantu abarundi twebwe nyine izo zaba mukapa na bamuseveni tubishire uruhande tuja kuganira twabama batuzanira twama dusaba huza bo hanze kubera tutubahukana twebwe abarundi nyene ngo turabane maso muyandi tuganire tuvuge ingorane dufitaniye
ico ni kibazo ico kibazo mushikirije defense
ronka mu banyamahanga ni nyishu zigihe gito ziduha amahoro y'agahengwe gusa mugabo abarundi turakwiye kwizerana turakwiye gusubira kwihumutamana w'abarundi tukaririmba Burundi bwacu bamwe bataburirimba biyita yuko hari abandi barundi bari hanze
ni kibazo ico kibazo mushikirije mushika nahe defense kibazo gihambaye cyane rwose ni cyumviro gisa ni cyumviro gikomeye gishasha nibaza ko tukigaruka ko leka mbanze mpe ijambo umunyu wa radio ijwi rya Amerika ni buhoro mwiriwe neza ni buhoro nibaza ko muratwumva muzimye radio gatoyi kugira twumvikane ni buhoro murashaka kuzimya radio kugira twumvikane leka tuje kwa niyo nkuru ndabona ko ni buhoro bimugoye gatoyi niyo nkuru mwiriwe neza
mwiriwe
murafise icyumviro mufise ikibazo mubaza
ndafise ikibazo n'intererano
yego duge kwijambo nyarutse cyane
untabare undamukirize abatumire
barakumva
yego je babatumire iryo babona na twajyumvise kandi nukuri bavuga neza cyane rero nkababaza bose mbega none watwaye ikiringo kirenga yarenze ibimutegekaniza amategeko nabajya bagirizwa yuko bagombye gukubita kudeta uwarenze bantabare banyishure mega uwarenze amategeko nyamukuru ninde hanyuma intererano nayo nagomba guterera saba nyakubahwa kizigenza umukuru w'igihugu ariko arabona kambi twebwe abanyagihugu turiko turagira ubukene ubu no kuvuga yuko umuntu asigaye ajya rimwe ku munsi n'ukuri kwa Mungu hajya bwa bundi abazungu tugiye twabona yuko abazungu ku isi basize akamaro gakomeye cyane gose inyuma yuko badufatira ingingo bakadufatira ibihano byo kutaduhereza ifashanyo n'ukuri biramaze kwigaragaza ingaruka mbi haramaze kwigaragaza ingaruka mbi nyinshi cyane ku byerekeye ubukene turimo buduhana hanyuma rero nk'abanagomba gukeburanya kubahwa umukuru w'igihugu natabe ahamagare bajya abantu avuga yuko bagombye kumukura ku butegetsi bagiriranire imbabazi bagiriranire ikigongwe hanyuma baze abahamagare twubake igihugu cyacu aho kugisambura kanatsinda ngo ihori ihori rihonya umuryango kuko niyaguma akomantaje umutima n'ukuri kwa Mungu azoba na wene ariko yononera urubyaro rwiwe kuko mu myaka iri imbere nibaza yuko aha kuri iyi si turapasaje kuri iyi si abana biwe nibo bazoba mu myaka iri imbere nabo bavuga ati data yaratugiriye nabi kuko yarase guhuza nabo batavuga rumwe hanyuma bajya batavuga rumwe nabo usanga bari kubarazana ibintu by'ihori hori ndamusabye nimba nyumva gatoyi ndamusabye nimba nyumva n'ukuri agerageze abahamagare abagirira ikigongwe nabo bagiranira ikigongwe twubake igihugu bitabaye ibyo kuko akagashomeri turimwe kakabandanya gutya anye bamwe bitwa abanza bampima bamwe bitwa abaniyombare imisore twese tuzemera kuguma muri ubu bukene n'ukuri tuzobitaba tufume tugwa kuri tere murakoze
niyo nkuru murakoze reka duhe n'ijambo dusubire tugerageze ni buhoro turasaba abashingantahe bagire icyo bavuze ku cyumviro mushikirije ni buhoro mwiriwe neza muratwumva muduge ku ijambo ikibazo icyumviro
ego icyumviro narifise nagomba guterera abantu na cyane cyane bakomeje kuba barimo barahamagara hano kuri radio
ego
icyo mbona mu Burundi ni uko mbona ibiganiro bidashobora kuzoteba ngo bifate inzira imeze neza ku buryo abo twabona bose bagomba tubona umwanga ahubwo barafise ikindi nyungu bagomba kuba barimo barikorera nko muri leta ushobora kumva ngo barimo barakora ibiganiro ino mu bungo hagati mu gihugu ariko nk'ibiganiro vyo hagati mu gihugu ntacyo bishobora kuba vyomara kuko umunyagihugu none wibaka ko bazaba bagetse ku munyagihugu uwo ari we wese ngo bamubaze ngo wowe ngo wumva ngo ibintu vyogenda gute na gute hari abantu gusa utwa abantu bamwe bamwe usanga bagiye mu ivyo bintu ugasanga barimo baravuga ngo burya ngo ibintu ngo dushaka ngo tuzobikora gutya na gutya ariko bamwe siko babibona kuko leta niyo itazemera ko yoganira niyo senarede cyangwa nabo bantu bafashe umugambi wo guca bafata ibigwandisho uzosanga nta kintu na kimwe mu Burundi turiko turigeza ko ubujyo bamwe batovuga ngo ibyo biganiro ngo ntacyo bimaze kihubwo reka duce dukoresha imbaraga kuko bamwe bamwe twumva amatwi adusomera bavuga ngo bakeneye ko umukuru w'igihugu amufuraho bakeneye ko umukuru w'igihugu amufuraho abandi nabo ngo yakurikije ngo izwirizwa shingiro urumva bizezimwe usanga bisize ubwenge kuko bamwe batoganira niyo senarede kuko bari icyatumye abo basirikare bafashe umuheto bakamenya icyatumye bawufata kuko nibatuma bamenya icyatumye bafata uwo muheto bazosha bicara hamwe bavugane n'iyo leta kugira ngo uwo muheto bawusubize hasi nubwo bazoganira nabo banyepolitike ariko nabo basirikare bashatse gutera kudeta batarimo uzasanga sana kimwe Uburundi buriko burageraho kuko ntituzojya n'ubundi ngo dusinzire uzasanga n'ubundi hari ahandi naho tuzoba tumbuye naho tuzoba dusubiye
egome ni buhoro urakoze ku cyumviro uduhaye reka dusabe abashingantahe bagire icyo bavuze cyane cyane no ku kibazo cabajijwe na niyo nkuru abagize ibyaha bikomeye n'ibande abashatse gutembagaza ubutegetsi cyanke eka batwaye ikiringo bavuga ko kitarekuriwe n'amategeko hanyuma muce muduga no kuri ico kibazo ca nimuhoro umushiya ntahe defense we yavuze ko n'ivyo biganiro bidakenewe igikenewe ari uko abarundi bo kwicara hamwe nabo babahangu babe abahuza n'abashinga ntahe nkabo bashinga ntahe bose basanzwe bari mu Burundi reka dutangwe kuri we umushiya ntahe Diomede mukanya gatoyi cyane gose urabukuntu duha inyishu ngufi ngufi
ndashimiye defense cyane kucyumvira tanze ibiganiro hamwe genda ndiba kibiganiro ari byiza mugabo haragera umuntu yibaza none naco nahereye ko ibiganiro nubwo tubigiyemo nka bya bindi twamyemo bizodushikana he bizotumarira iki abarundi barakwiye kumenya ko tutegerezwa kubaho nk'uko ibindi bihugu bibayeho hari ibintu biri mu Burundi atahandi hantu na hamwe usanga biba ndashaka kubwira uyo muntu avuga ibijanye nuko ngo byatubaziye manda jewe mba muri Amerika igihe haba amatora ngaha hagati y'umuperezida wa Bush na Al Gore nari ngaha byamaze amezi atatu biri mu ngorane haragera igihe Cour Constitutionnelle ivuga iti na n'uyu ni watsinze abanyamerika abatabishimye bari bahari ababishimye bari bahari baravuze bati ni igihugu cyacu nacyo dutatura reka tubandaye ni kuki mu Burundi ibyo bintu bitoshoboka ni kuki mu Burundi hari abantu bazi ko ari hejuru y'amategeko igihe nakugose ni mu Burundi vuze ivya troisième mandat ni fausse interprétation reka turamu makoro darusha ukuntu byanditse n'ukuntu byanditse mu itegeko shingiro ryacu arafise uburenganzira bwo kwitoza icyabananiye ko barindira iyo myaka itanu yiwe kwihera iyo manda kwihera ni giki ni kuki twama turi muri bya bintu byo kuzura kabuza ibyo nabyo kubagirandira ikigongo n'akazi ka CBA none murabona no ku bintu biriko biragenda ko mu Burundi hama ari kakandi kuko iyo ufite igisebe iyo gitanguye kuma umwe w'umuntu aca shiramo igisebe ati ndeke cyume reka tongere tubandaye
ndakubabwira
bizoca mu nzira iyi nashaka kubwira uyu mushinga ndavuga ibyatwaje manda ko ari byahereye yego iyo apere babwira umukuru w'igihugu nkuru nziza base barundi ugira ibyo ushoboye turaho kabona abantu batubiza hamwe nta twese barundi
egome mushe na he i defense la nawe ndabona kanya katujanye Diomede reka muvuna gura majambo reka duhe ni jambo i defense namwe mugice muvuze ku bibazo byabajije na niyo nkuru mu kanya gatoyi cyane gose ni cyumvira cha ni buhoro
ego murakoze nibaza ko duhaba tuguma dutanga inyishu twamye dutanga kuva kare tubona yuko ibyo bintu by'ibiganiro tubona yuko bisa n'ibintu bitazohava binaba kubera baradadaza mu mpande zose cyane cyane mu ruhande rw'abatwara urumva iyo witorera uwo muganira niho hari ikibazo urumva twebwe twabona yuko ibintu byashitse kubera iyo manda ya gatatu ni ibintu umwe wese yari afitiye uburenganzira bwo kugatijewe mbona ibintu bimeze gucya ari umukuru w'igihugu ukuntu bamwe bashigikiye bakabona yuko umenga iyo manda ya gatatu ayifitiye uburenganzira ibyo byari impari zisanzwe impari za demokarasi niko novuga ibindi nabyo ku ruhande rw'abatavuga rumwe naho nyene bakavuga ati ibyo bintu sivyo mugabo nti byari gushika aho abantu boca bangara bagati igihugu ubu rero niho nibaza yuko twiwe tuvuga tuti umukuru w'igihugu na niwe afise urufunguzo rwo kurekura ibintu bigasubira mu buryo uno munsi yovuga ati abantu bagize kudeta kuko nawe nyene yagirizwa kudeta ya yuko yaragize yararenze ikiringo ciwe ibiringo vyiwe bibiri urumva nabandi bavuga ati ivyo bintu nitwicare tubiganire kuko ivyo nivyo vyabuze byari n'ugushoboka imbere y'uko ayo makudeta aba byari n'ugushoboka imbere y'uko abantu bakicara hamwe bakaganira mugabo ivyo biganire n'ivyo vyabuze rero reka duhije yuko umukuru w'igihugu uno munsi yuvuga ati aba bantu bose bagwanije imanda ya gatatu nibaze twicarane atanumwe asigaye inyuma abarundi nta murundi azokwama inyuma y'igihugu iyo abarundi bamwe bafashe ibigwanisho bafise igituma ibyo rero nibabigabanye babwira abarundi bari hanze ati nimuze twubake igihugu cyacu nimushire ibyo bigwanisho hasi
ico cyimvira tubura kigaruka ko naba bashinga ntahe bose turi kumwe ubu naho turi kumwe n'abandi banyuranye kuri radio ijwi rya Amerika nitanga na shimira Imana reka dutangurire ko monshinga ntahe nitanga mwiriwe neza nitanga
mwiriwe neza
murafite ikibazo murafite icyumviro
bo nari mfite imwererano yanjye ariko imwererano iri ku abo batumire bose umushinga ntahe Edefonse n'uyo wundi
yego
ariko ndahera kuri Edefonse bose bavuga yuko mu bisanzwe ngo yaba leta canke abatavuga rumwe na leta bavuga yuko barondera inyungu z'abenegihugu ariko siko tubibona twebwe abenegihugu nk'akarorero duhereye kuri Edefonse kare bavuga yuko hamwe ibiganiro byotangura barabyumva kuko umukuru wabo Nyangoma yaravuga ati bakeneye intwaro zifata kibanza ubu natwe abarundi tukaba dufise inzego zitorewe n'abenegihugu none mu biganiro bojamwo bogenda bashyira imbere kubahojaho intwaro mfata kibanza cyangwa botegura ibindi byozanira amahoro mu benegihugu nimba koko barondera inyungu z'abenegihugu ni kubera iki boguma bashyira imbere ibintu bikatera imbere bituma abenegihugu bataronka amahoro Hachanja kuri Diomedi nawe intererano naho nyene nashaka kuvuga beti vuga yuko idashobora kuganira n'abashatse kurikwa ubutegetsi none nimba koko abo ikacha beti kacigaruka ikavuga ati nago dushobora kuganira nabo bantu bashatse guhirika ubutegetsi umutekano wahungabana leti kacivuga ati nabo bantu nyene bashatse kurikwa ubutegetsi bateye umutekano muke mu gihugu none ni kubera iki leta itoshaka kuganira n'abo bantu nyine batera umutekano muke mu gihugu kishinga yica amatwi yanga kuganira n'abo bantu none ishaka izoganire n'abandi natwebwe abanyamegihugu tudafitanye ingorane na leta ikaba yari yo ntererano yanjye murakoze
urakoze nitanga nshimira Imana mwiriwe neza muri ngaho murafite ikibazo murafite icyumviro
icyumviro nagomba ku ni kibazo nagomba mbaze Diomede
duga ku ijambo mukanye gato duga ku ijambo
yavuze yuko ngo abagombye guhirika ubutegetsi ngo batoje kuganira na leta y'u Burundi ariko ngaha nanjye ngira ndamubaza ikibazo reka ko banga ko bajya kuganira abagombye guhirika ubutegetsi batarahirika ubutegetsi ko twumva abantu bariko barasa kandi igihe icyo bita guhirika ubutegetsi bakivuga kandi abandi bavuga yuko bagombye guhagararira amasezerano ya Arusha ayo masezerano ya Arusha akavuga yuko ngo avuga yuko ngo bari kwitoza ngo perezida ari kwitoza mbega kuwo mwanya igihe byaba mbega abantu baciye bicwa kandi abo bavuga ko bagombye guhirika ubutegetsi nabo banamaze no kuyibwira ata n'umwe akihari bumva leta yo kwanga kuganira gute icyo ni icya mbere icya kabiri mbega none ko iyo bariko barayagiriza yuko ari ituma bamwe mu bajejwe umutekano aribo barufisemo n'uruhara bakanga none kuki batokwemera ko baganira ibyo biganiro byo hagati mu gihugu ko tuzi bigirwa n'abanwanyi babo bonye n'atabandi bajamwe ye numva bimwe nga yuko nubwo mwamutumiye arahengamye ntashobora kutubwira ukuri ibintu biriko biraho ibindi nabyo
urakoze nshimira imana guhengama no kutahengama nkuko Gemme dashaka kuvuga ko nawe uhengamye ivyo byo guhengama tange ivyumviro ntihagire umuntu acira imanza abandi nivyo vyiza mu kiganiro cha demokrasi hanyuma nashaka abashinga ntabagire ico bavuze ku byo mushikirije ariko ikintu tiko turabona nuko abarundi basa nabarushe abarundi barushe kuko gihe izo mpari zibandanya hagati y'abanyapolitike ubukene bubinjirana abari hanze babandanya kubaho ubuzima butaryoshe cyane gose n'acho gituma rero barundi nkuko mwabivuze bakwiye kwicara hamwe ikabaganira canke bumva bo kumvikana ari ivyo bigongwe mwavuze hakagira ikiba kugira ngo abarundi baruhuke reka duhe ijambo Diomede atangwe ishure ni ikibazo cabajije nashimira imana mukanye gato cyane gose ikana ivyimiro vyatanzwe na ntanga Diomede
urakoze nashaka gushimira abantu batoye icyumviro n'into bitwerekeye twese abarundi ni byiza ko tuganira wakoze sinongera ku nta polemike njamu wakoze kuvuga ko atari ko atugira kutugira kuzana ibyiyumviro ntaho duhengamiye ikintu kitaje ishinga nuko amahoro yoboneka mu Burundi wowe twe twiyumvira inzira zotuma aho araboneka wowe ntabwo dukeneye gucanamo ngo wowe urahengame cyangwa wowe uragoroza icyo nshaka kuvuga je nasiguye ibigando n'ibyagaba kazoza bizotuzanira n'iki nakahe kubera ko tutereza kuraba ibintu nitwaba twemera ko ibudata wanje abantu bakunze kugira ku butegetsi bagira kudeta ngo tubazane mu biganiro sipoze ko ibyo biganiro byo baratubanje nabo nyine bari ubwo ntabwo tubona ko turiko dushira imbere icyumviro cy'uko umuntu wese biri kubera mu Burundi atabishatse azofata abantu cumi akaja mu kibira navuze ngo mutumvise kuja kuganira nanje murambo nibyo dushaka ngo duhagarike tujye mu nzira ya demokrasi ari ibyiyumviro bijya muri demokrasi abantu bagatoa ndabakarurira niba bavuga ngo hari ukwiye muri Senegal umuntu yitwa wazi ijye kwitoza kuko konseneri ibimwemereye abantu bariko banga uzi ikindi abantu bakoze bagiye hamwe abapoza bose bagiye hamwe baritoza baramutsinda aturere tukaturaba ko yana kuva ku rutegeka ibyo biba hanze
ndabarakagiye
Nuguki wacu ukwica ari uwo muti kugira ngo uje ku butegi.
Kandi kora tujanye Edio Medele kadoye ni jambo il defense nawe nyene agira icavuze ko byashikirijwe na nitanga hamwe na Shimira Imana mukanye gatoyi hari ikibazo mpava ndabasaba ko musozera ko uko muri babiri ariko reka turafite n'undi munywa nyene Ernest nawe nyene turamuha ijambo il defense akanye gato banze wishure byashikirijwe na nitanga hamwe na Shimira Imana.
Ego mukanye gato twagomba tubwira abarundi yuko cyane cyane abanyagihugu bahitanwa no gukutumvikana kw'abanyepolitike ikintu cishije igihugu mu Burundi demokrasi ntiturayumva neza akantu katumvikanye na gatoya gaca gatuma haba uruhagarara ubu rero twewe twibaza yuko ibyo bintu bya twaze manda ibyakurikiye byahavuye bishira nahabona izi ngorane tutari tuzi nico gituma tuvuga tuti ibintu nibihagarare aha kubuno munsi umuntu ntihagire umuntu asubira kwicwa ntihagire umuntu asubira kwangazwa ahubwo ari hanze batahe aba uri mohero barekugwe nuko ubu ikintu nyamukuru sukuza turavuga ibyo biganiro tutazi uko bizohaba bitanaba leta nivuge irekure abantu batavuga rumwe hanyuma bashireho ivyemeza yuko bakingiwe bafise amahoro aho rero nukuvuga iki nukuvuga yuko leta ivuze ati bantu nibatahe si ugutaha gusa nuku kwerekana yuko bafise uwo mutekano ivyo rero navyo murazi neza yuko igipolisi dufatiye nko ku biro by'iperereza dufatiye ku zindi nzego zimwe n'iz'ubutungane birerekana neza yuko zitagikorera abarundi zikorera intwaro
ibyo rero ngukuraba ingenzi asigaye iminota 5 reka dusozere
bogerageza bakabereka yuko bakingiwe inzego cyane cyane za gisirikare murabona ugwego rwa gisirikare murabona aho bigeze
ego mereka
biteye ubwoba aho rero nuko uvuga abarekuye abo bantu bagataha nuko gerageza bakerekana ibintu bikaba kumugaragaro bikaboneka neza yuko umusirikare ariko akingira abanyagihugu bose umupolisi umunyagihugu ntasubire kubona umupolisi
reka dusabe na Diomede misigaro defense reka dusabe na Diomede misigaro nawe nyene reka dusabe na Diomede misigaro nawe nyene agira icavuze umuntu umwe Diomede nturenze kuko turafise Ernest arindiriye kandi hariho n'ikindi kibazo nashaka ko mwishura wewe hamwe n'umushyaka na defense mukanya gato cyane gose uraba kwisaha umuntu umwe
abo bantu bafunze nko bivuga defense barimo atakintu bagirizwa ni barekugwe iri ni mu bintu byo tuma abarundi basubiza hamwe mugabo umuntu yibaza ko yafashe uburenganzira bwo kuturira bwo kwica bwo konona akwiye kujya muri centre de transition abanze yigishwe ukunda kwiye kubaho neza nabandi bantu ibyo kuva ngo fakurekura mu rubunguko nuwononye n'utononye utononye vraiment ibyo akora manifesta yagirande uyo kibatwe giye gusobanurwa gaza ariko uyo muntu azi ko yaturiye yishe ngo yitwaje ngo ko yashavuye uyo muntu imbere yo kwarekugwa nubwo babaye kigongo akwiye guca muri centre aho bamubwira ati iyo bitine centre de education akavuga ati ibi ntawo biba demokrasi genduko
reka duhe ijambo umuntu wanyu radio ijwi rya Amerika Ernest watwihanganiye muriwe neza
amahoro
murafite icyumviro
ugambere je niyumvira ko ndabanza ntanga icyumviro mu nyuma niho nda kubaza ibibazo aba batumire babiri umwe
uranyarutsa niba ushaka ko bavyishura akanya ntigasigaye sikanini cyane gose uranyarutsa uravunagura amajambo
ndanyarutsa
yego
jewe ndaje iri kwa mu Burundi novuga ko ari consequence yo kudahana igihugu cyaciyemo mu bihugu byose fatiye ngaha muri Canada mba dufite aho bita abajije baraba itegeko nshinga y'iyo constitution y'imigwi ni gake kuva ndi ngaha muri Canada mba amaze imyaka 22 ni gake ndabona abajije bose basatiwa ari itegeko bagomba batore ngo baritore bose baryemeye hari aho baba batatu bane aho bashize niho itegeko ricariya ubwo nyine gore dufatiye ku byabaye mu Burundi ukaraba singomba gusubira mu byabaye twese turabizi amategeko niyo yabuze mu Burundi kubahiriza amategeko nicyo cyabuze muri kiriya gihugu akarenganyo kandi muri kiriya gihugu niko kishe icyo gihugu tubuge tubisigure kandi tubyumvikane umunsi bemeye ko amategeko akora bakareka tadi abo banyapolitiki iminsi yose bumva ko nibarondera ibindi bakora mbere yo kujya muri politiki bari bafite ubundi buzi bakora no ngaha ubaye umunyapolitiki abanyagihugu
bakaduhakanya Ernest agira icyo avuze
wari umushinga amateka uri mu medisendese mbere usubira mu kuvura abantu wari umwigisha usubira mu bwigisha
reka duhe
iyo ngende
niyo Ernest reka duhe ijambo idefense agica avuze ibiba mu Burundi nukubera kudahana eka nukubera batubahiriza amategeko amasegonda 30 idefense muratwumva
politique gutwara babibonamwo sinzi uvuze ati abanyepolitike barondera akazi ntibarondera guteza imbere igihugu cyangwa abanyagihugu urumva nibaza yuko
ndabona
kugira politike hanyuma hageze aho
akanya karatujanye mushantahe defense kaduhe n'ijambo mushantahe Diomede amasegonda 20 Diomede ibiba mu Burundi nkwera nyifata kudahana ika kutubariza amateko amasegonda 20
ibyo mirazwi abantu baronone kuva kera nga ujya kubika intambwe mu ntama nabo bari kuba muri kubasaraganya aho ibindi bigize ngo bigende neza baba byusa toya ndi uko utabishaka
bashinga na himwe se Diomede Misigaro ndagushimiye cyane gose idefense rugema ndagushimiye cyane gose ku mwese mwatu yakanya kugira ngo tuganire mutange ibyimviro byanyu byiza turashimiye abanyu banyu radio ijwi ry'Amerika baduteza amatwi turashimiye na engineer yadufashe mu buryo bw'ivyuma na Innocent Kimenyi yadufashe kugiranya ikiganiro mugire amahoro mwese mugoroba mwiza mutunganirwe mu byanyu no mu banyu.